kandi si yose ni ndaba utubwira muri make washitse ibujumbura mu Burundi washitse amahoro urugendo rwagenze gute
nashitse amahoro ibujumbura nuko mwashoboye kubimenya ngira ngo mwarumvise ko abana bashoboye kuntoroka ariko iyo baramfashije bamaze kubona yuko abana turatari kumwe barashobora kumfasha ku buryo bakora amatohoza ama barasanga nta kinyagira na kimwe nta ruhara nabishitsemo ko nta byari no kungora kumwenda bacunga hanyuma baraheza barambwira yuko ashobora kwitahira ko nagiye nategereza gutaha kuko mfise ibyo ntegereza gutera mu iterambere ry'igihugu ntambo zari gutuma nguma hiyo ko ntacyo nari impunze kandi none amahoro
none mucitegura kugira ngo muze muri ayo mahiganwa ya robotics Washington hari ico mu myiteguro we n'ugwaruka wigeze ubona canke wikeka yuko bashobora kuzosigara muri Amerika canke bazoshufata izindi nzira
mu majambo make abana twabiteguye neza mu mahiganwa ndabigisha ukuntu babubaka robo kumwene bayiprograma hama tugera kuza ntibigeze banyereka ibimenyetso nofatira ko bihambaye binyereka yuko bashobora kuguma hiyo kuko twagumye turi kumwe umwanya utari muto no muri aya makompetisiyo nkuko nagerageje kubivuga hiyo nibaza ko n'ikintu baba bafashe ingingo ubwabo cyangwa babifashijwemo n'abandi bantu gushika kuri uno munsi ntaramenya uburyo bafashe ingingo yo guca baguma hiyo ariko je naragerageje uburyo bwose bwo kumenya amakuru yabyo kuko cyari igikorwa nari niteguye ko bafashije abandi bana mu Burundi bakabimenya bakashobora kugira icyo bamariye abandi bana ngaha mu gihugu naje mu bwiwanje numvise ko mbabaye cyane ndabura ukuntu ndabifata mba nk'umuntu nyirapfanywe n'umwana mu minwe amujyanye kwa muganga ariko nyine ndagira umutima ukomeye wo kwihangana ndabwira abazungu ko ntegerezwa giye kugaruka mu Burundi ko nta kibazo mfise kandi igihugu cyanjye ndagikunda ntambu zari gutuma ngira nguma hiyo kuko numva umengo uko bagiye ni decision bafashe babifunditse batabimbwiye ikintu na kimwe mvuga ati rero kuko bafashe decision kandi atacyashobora kuyikora ko kininiya ati nta kundi ndabyakira uko ariko n'umubabaro kuri jewe kandi kuko abo bana ni baracyari bato ariko nabo ubundi ntibanareprezenta 60% z'abandi bana basigaye Burundi kandi bategerezwa kumenya ibyo bintu nzokora ibishoboka byose kugira mvugane nabo badufasha numve ko bashobora kubandanya badufata mu mugongo kuko twashoboye kugira ikibanza cyiza kuri classement mondiale twabaye aba 73 ku bihugu 163 byashoboye kwitabira ama ekipe yashoboye kwitabira ayo mahiganwa agira ngo twitwaye neza uretse nyine ako kantu bashoboye gukora batanga iji inama nanjye nkiro turuva ndi muri iyo situation
ego none nko mu ishyirahamwe ryanyu ibirinye byari bwabe hari aho mwari bwaje mu mahanga ibintu nk'ibi bigashika
oya nk'uko bwarubaye bwa mbere tujya mu mahiganwa nk'ayo kuko niho twaje gutangura iki gikorwa ngaho iwacu nk'uko ariho cyari gitangura ku kundi mugabane w'isi mu bihugu byinshi ari nta bandi bana bari nari bwajyane hanze cyane bwari bwa mbere tujya muri ayo mahiganwa uretse yuko je nashobora kuronka akanya ko kuba mu bindi bihugu ariko ku bw'imvo zo gukunda igihugu no kumva yuko hari icyo nakora kugira ngo mfashe mu bijyanye no kubera urwaruka no kugwigisha ibintu bitandukanye fata ingingo yo kugaruka mu Burundi
abantu benshi baribaza bati none byagenze gute kugira ngo nyuma yaho umenye yuko babuze wabasize inyuma bamwe baribaza bati kuki wasize abana bakiri bato inyuma utaza amaherezo yabo canke amarengero yabo ntikoba kwarabaye kubata utazi amakuru yabo yaho boba bari ni naba hari ikibico baca bashikiye
oya sinabataye ngira ngo kugira nze ngaruke Burundi nashe kukorana n'ababiraba bari bateguye ico gikorwa barashoboye kumenya ko abana batorotse nanjye nza kubibona niro turuvye ndi umwe hanyuma barashobora gukora intukegeranyo barabona yuko ataruhara ndabifisemwo kuko twagerageje guhamagara abavyeyi baratubwira ngo nimuhumure bamaze kumbwira ngo duhumure nagiye kumenya rerema rero yuko boba abana babinforomye ko bafashe decision yo kuguma hariya niyo mpamvu umwitwarariko nawe ugize muke kuko kandi abazungu barambiye bati ushaka kuguma hiyo cyangwa ushaka kugira ndababwira toya jewe nshaka gutaha kuko urumva nyimba abana bahisemwo kubikora batane guje bagahitamo kugumino sinumva sinomenya naho ndanabatorera ariko bo abo bazungu bari bafite umwitwaro wo kumenya ko nyimba abana bari mu mafamiye yabayaje kubatora bamaze kuvyumva uko bakiye bavuga bati nta kundi wowe ko tumaze gukora abatohoze tugasanga nta ruharo bifisemo niba ushaka kwitahanya wo kwitahira hanyuma ubandanye icyo gikorwa umva kuyobowe kubandanya kugikora
ego none aba bavyeyi nkuko bivuze mwarose makuru yuko ugo rwaruka rwavuganye n'abavyeyi babo rubabwira ibyo bari ko barakora canke rubabaza ibijanye no kuguma muri Amerika tubwire muri make ingene ico kiganiro cyo bacaragenze hagati yabo bana n'abavyeyi babo
kugeza ubu sindashobora kuvugana n'abavyeyi ko nakubwiye nashitseje ku mugoroba sindashobora ndacyaruhuka urumva ko narushe mu mutima cyane gose kubera ibyo byari bimbaye ko ntabyiteguriye nshikane no muhira ndushe hanyuma ndaruhuka uno munsi nta nibajije ko nshobora kurondera ababyeyi kugira ngo bashobore kubwira icyo bavuze hejuru y'icyo gikorwa kuko nabo ubwabo gushyira kuri ino saha nta na kimwe baraza kumbaza ni ukuvuga yuko ata mwanya ndabonana nabo ngo tuvugane kugira ngo bashobore kumpa umuco w'ukuntu baba baragerageje kuvugana n'abana kuko nibaza yuko igikorwa nk'icyo ni ikintu umwana ashobora gufata decision ko kimwe bo mbona umengo barakuze abafite imyaka 17 kuko nkiri niyo aba barambajije si wowe wibaje ko abana babikoze kugira ngo bakubabaze cyanke bakugirire nabi nabo icyo nababwiye ati muri jewe numva gusa mbabaye kubera ndabaye desuho ntabyo narinda biteze ko ati ntabyo narinda biteze ko baca barambwira bati kumbure abana bahitsi no babona hari tentation yuko boronka ubuzima bwiza gusumbiye iwanyu ati babona kugumino ariko ndabwiye ati ntiyari mvuga kuko n'abarundi benshi bari mu Burundi kandi bamerewe neza aho bikibazo kimwe cyangwa ikindi mugabo ntambo yari gutuma baca baguma hiye kuko ntawe uri kagabiruka inyuma ntawe uri kararaba ararondera kubagirira nabi niyo mpamvu jere na cemvuga ati yo bica hose nuko noshobora kubaza ababyeyi bakamu muco niba barabiba bafashijemo cyane aho bari n'ubundi bafashijemo ari umuntu akabimenya kugira ngo bikure icyeye kuri ekipe yacu yose nkuko twari twamaze gushika hiye.
Igipolisi cyo muri Amerika cyo bacaragerageje guhamagara ababyeyi babo kiravugana n'ababyeyi babo mu Burundi.
Kubera ababyeyi b'abarundi ata ururimi nacyo byarangora kumva ibyo bariko barambaza neza ko nagize Imana ndaronka abantu bamfasha kugira ngo nicyo gutegera icyongereza cyabo neza nubwo ndakivuga ndumva ko icyongereza cyabo kihanitse cyane baragerageje kuba borondera contact z'ababyeyi kugira ndababaze bampa amakordone bamwe bambwiye bati nuko na twebwe ubwacu ntituzi aho abana bari igice boba barimwo ariko hariho abashoboye kumbwira ati humura kumbure ko bafashe iyo ngingo hari igihe baba babonye yuko aribwo ubuzima bashobora kubamwo hiyo numva nsambaye n'uburemye ko abazungu bari bashaka kumenya yuko baba bari mu minwe y'abantu cyangwa baba bazimiye kugeza kuri ino saha ndindiye kuvugana n'ababyeyi numve koko bampa umuco kumbure wotuma ambwira icyo nshikirije kiri Claire cyangwa ubwabo bashobora kubyivugira bakabyivugira.
Uratubwiye ko polisi yo nga muri Amerika yabitohoje iravyihweza muranaganira barabona yuko taruharo wari ubifisemwo kuri iki kibazo nyene polisi yo mu Burundi yoyo haramakenga canke woba wumva ufise kubijanye n'ubwo rwaruka n'ingene byo bavyaragenze muri Amerika ni ikihe kintu wobwira abantu baba bafise ikibazo kijanye n'uko woba waragiye mu mahanga ugasigaye rwaruka rw'abarundi wobishurute?
Ikintu nobabwira nuko mu majambo make nari nabajanye kugira baserukire abandi bana b'abarundi muri ayo mahiganwa yarabaye ubwa mbere kandi no ku bintu by'ubuhinga bwa none ngira ngo ikintu nobabwira kimwe nuko abo bana uko bagiye na jese ndabitegera cyane ko nibaza ko ari kinyegezwa cy'ukuntu byaba byarateguwe nyuma y'umugongo w'iwanje nsa n'uguye mu kamashu kimwe n'abandi niyo mpamvu bamaze kubiromarika nanje nka romarika twagerageje ibishoboka byose kugira ngo abo bana cyangwa ababyeyi bo baduhe umuco hejuru y'ibyo bintu nobabwira yuko abarundi bohumura kuko nta abo bana igihe boshobora kuboneka yoba amahoro bakashobora gufasha abandi bana kuko bahigiye byinshi twahure n'ibindi bihugu byinshi hanyuma ikijyanye nuko naba mfise amakenga hino mu Burundi nta makenga mfise kuko ntacyo nagiye nononye nta muntu n'umwe dufitaniye ikibazo nta eka koko n'amahoro ko numva igihugu cyanjye ndagikunda ndi mu Burundi nguwe neza niyo mpamvu naniyumvira uko noshobora kumfasha muri iyo proje abana bakamenya ibintu byo byo kubaka amarobo bakaba baba injeniyere imijyango yuguriye kuri bose.
Ni iki witeguriye gukora mu gufasha kumenya ahubwo rwaruka ruri haba ku rwego rw'igipolisi muri Amerika cyangwa ku rwego rw'igipolisi ngaho mu Burundi, witeguriye gukora iki mu gufasha gutanga umuco muri make?
Bo jewe personnellement nkuko natanguye ndabivuga iki ebambajije navuze ati umwana ndavirugero rw'abana b'abarundi kumwene bangana bari bakibato kuko urabye icyo gihugu kumwene nakibonye naje bwari bwa mbere ndakigezemo ariko nabonye hari itandukaniro rinini yari hari ukuntu abantu bitwara cyangwa ukuntu abantu babayeho novuga umuvuduko w'ubuzima baye mu mbona ko abana iyo bicaho hose nubwo baba baratorotse nibaza yuko cyane bashimye kuguma hiyo kuko gutorokaho n'ikindi ni jambo riremereye cyane. Maze kuvugana n'ababyeyi bakampa umuco niba bafise umuco hejuru y'icyo y'ibyo cyane bakaba bafise cordone zaho bashaka kubatora nibaza ko byoba byoroheje cyane gose. Ariko nagira mfatira akanya ko kuvuga yuko abariko barashaka gucafuza igihugu bavuga ngo abana bagiye kumbuza umutekano muke ikimenyamenya nuko jewe ndi mu Burundi amasaha tuvugana ndi mu Burundi ndi mu muryango nta naciye ku kibuga cy'indege ntawa nkomakomye n'amahoro mu Burundi bwo kwitwaza ibindi ko bari bashaka ama opportunity yo gushika hiyo bakashikayo ariko ntibovuga yuko bagiye kumbuza umutekano muke mu Burundi turamahoro tumerewe neza nta kibazo gihari n'aya magingo tuvugana jewe naragarutse ndi mu Burundi kandi niteze kubandanya nofasha abandi bana b'abarundi kugira ngo bige ubwo bumenyi bashobore kubukoresha mu buzima bwabo bwa minsi yose no kwiteza imbere mu by'ubumenyi.
Urakoze cyane Canisius Bindaba, umuyobozi w'umugwi w'ugwaruka rw'abarundi rwaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buhinga bwa robotics, amahiganwa ya robotics muri no ndwi turangije. Urakoze cyane.
Yego, murakoze namwe.